Iri Nkuba ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niwa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kuwa kabiri tuganira ahanini n'abakenyezi n'abigeme ku buzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Kaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Birashushe niwo wakumva. Numvise ngo bakenyezi bo hanze, n'abakenyezi b'i Burundi mubishyize hamwe mu kwizihiza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi ku isi, naho ngo ni kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 ndamukiza. Ntuzucikwe. None icyo bintu ntuze bizobera he? Ko numvise bishushe ngo bizobera ku murongo ngo kuri Zoom. So, ukuri tumu yemwe sinzi ukuntu nakubwira uwo murongo ukaba hinge nabikurungikire nawe wirabe ntuzasigare inyuma. Ya nzovwamo byinshi rwose kandi bibereye kumva. Ntuzosibe aho uzotse wiyumviririze sinobikubarira ngo ndabimare cyo no kugira nanjye nta byonse ariko irabereye.
Aho rero hari mu mpera z'indwi irangiye, aho umugwi w'abakenyezi b'abarundikazi batunganyije ikoraniro mpuzamakungu. Iryo koraniro ryari rigamije guhuza abarundikazi bari mu bihugu bitandukanye ku isi n'abari mu Burundi mu buhinga ngurukana bumenyi bita virtuel kuri za Zoom na YouTube. Hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi uyu mwaka w'2021. Bamwe mu batumire b'iteka bari bahari yari umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza, Madame Reverend Pasteur Denise Wucumi Nkurunziza, uwahoze ari umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha, Philbert Mlakambanze yaserukiye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga, abarundi bo mu mahanga basanzwe baramutswa. Christine Niragira, secrétaire permanent yaserukiye ubushikiranganji bujejwe ikigega aho abatumire b'iteka bakiriwe. Iryo koraniro jewe Oriane Itangishaka naronse akaryo ko kuyobora ibiganiro byaryo, naho ryari riri ku rubuga rwa Zoom. Abatumire b'iteka bari batumiwe mu Burundi bahuriye ku nyubakwa y'ubushikiranganji bw'ikigega, aho nabashikiriza ijambo nongera ndababaza ibibazo bitandukanye. Abandi bakenyezi bari bahari baserukira amashyirahamwe yabo n'ibigo barongoye. Mu kiganiro muri isanga cy'uno munsi natumiye bamwe mu batumire hamwe n'abari bitavye icyo kiganiro nk'abashitsi basanzwe ku mbuga ngurukana bumenyi no mu bibanza byari byateguwe byo kwakira abashitsi mu Burundi. Turi n'akaryo ko kuvugana uno munsi na Florent Uwineza Bamboneyeho yari ku rubuga rwa Zoom I Baltimore muri Maryland, leta ya Maryland muri Amerika. Turi kumwe kandi na Benita Nize Minyahazwe yiga kuri Université Polymique y'Igitega, turashobora kuronka kandi mu kanya kari imbere Madame Gaudence Ndikumana yashikirije ijambo ari ku rubuga rwa Zoom ku bijyanye n'amagara y'abantu. Reka twakira abatumire tuse muri kano kanya batubwire uko babonye ikiganiro, icyo bahunguye na bimwe mu byo babonye bashobora gukoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose canke mu mashyirahamwe yabo. Madame Flora Uwineza bamboneyeho aho muri leta ya Maryland, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Nakoze cyane Oyan.
Nawe Benita Nize uraho neza ngaho mu Burundi igitega? I'm going to go to America. Muri make ikoraniro nk'iri wari ugiteze wabonye byari bimeze gute?
Murakoze cyane. Njewe na we na murakazi wanjye yaje mezi ya kubaye yarabimbariye yarabigerageje irako ariho ikoraniro ry'abakenyezi bizoba bikoranije abangaha nabo mu Burundi. Hanyuma ndavuga ati ibyo bintu ni byiza kuzoshobora kubona kumva no kubona abakenyezi bo hanze hakewe ntaharahigira mu Burundi namba byaryoheye kubona ko nshobora kubona abantu bakenyezi bari mu Burundi kungene basa neza hanyuma ya na ari mfite igishika cyinshi rwose cyo kumva uko bamerewe uko biteze imbere. So nari very excited no kubyumva no kubijamo rero ya nararyohewe rwose muri ako kanya.
Ego urakoze cyane Madame Florare ka nakire Madame Gaudence Ndikumana nawe nyene yinjiye mu kiganiro. Twa twavuze yuko dushobora kuronka amahirwe yo kuvugana nawe nyene yakadushikiriza bimwe mu byo yabonye mu rubanza rwa Conference Internationale y'abapfasoni y'abakenyezi. Madame Gaudence Ndikumana, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Reka ngaruke kuri Madame Flora Uwineza bamboneyeho muri Maryland nka muri Amerika. Atubwire uwo ari we, bakumenye kumbure wavuze ko utarigera uja mu Burundi, waba hehe mbere yo kuza muri Amerika?
Yego, murakoze Ryan. Jewe navukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Abavyeyi banje bahuye 2022 baca mu gihugu cy'u Rwanda, navukiyeyo. Nabayeyo iyo hose Amerika abagiye banje bamaze imyaka 2020 hanyuma na jewe napfuye mu Rwanda. Intambara imaze kuba mu Rwanda 1994 twahunze mfite imyaka 8 hanyuma tuhungira mu gihugu cya Congo. Hanyuma tuvayo hahezi imyaka 2 tujya muri Tanzania aho twabayeyo imyaka 10 n'ibindira sat. Hanyuma mu 2007 tuvayo through the resettlement program zino muri Amerika.
Urakoze cyane. Reka mpindukire na Kire na Benita nawe nyine atubwire uwo ari we. Turazi yuko Benita ari umunyeshure mu ntara ya Gitega. Benita, kaze neza mu kiganiro muri isanga, hama utugire muri make uwo ari we n'icyagusunitse kuja muri ikoraniro ry'abakenyezi.
Murakoze cyane Ariane. Kama nitwa Minaza Nispenita, kama mejeje ndiko ndaheza ku University Polytechnic to Gitega, University y'Ubuhinga Gitega, aho nize TIC technologie de l'information et de la communication réseau et télécom oui non fini les niveaux de l'année diplôme de baccalauréat icyatumye nza muri conférence kubera barabimbwiye ku ishure biciye ku muyobozi w'ishure ryacu amanyaje ndabishima kubera bipfuga umurundikazi nanje nkabanje umurundikazi hama nayo ica ndaza muri ino koraniro nsanzwe ndi umwanditsi kandi nsanzwe ndi umukinnyi w'amarere w'ipyesi teatre
Ego turumva ko kumbure ushobora kudushikiriza bimwe mu bikorwa vya teatro ugira twarabwiwe yuko ibikorwa vyawe ari vyiza cyane kandi benshi babishima kandi mu kanya kari imbere uraza kutubwira zimwe muri pyese zawe bimwe mu bikorwa vyawe umaze kwandika umaze gushira habona ego kama mpindukire nakire kandi madame Godas Dikumana turazi ko ari umurundikazi abana muri Amerika muri leta ya Massachusetts ariko madame Dikumana wabanza ukabwira ibindi byinshi byerekeye uriwe tukumenye bakumenye batakuzi
Jenny twa Godas Dikumana naje muri iki gihugu kera ndakwije imyaka irenga 20 ne mirongiri n'umunani hanyuma aba nari naje kungura ubumenyi napfuye i Burundi nje nashatse nari nje kwiga hanyuma intambara iratera turino hanyuma ca twaguma ino nta ntacyo twari dufite kugura kugumino hanyuma turarondera ubuzi mugabo tuguma dukumbura iwacu jewe rero urumva numvise ibi biganiro byari byateguwe narishimye cyane numvise yuko nshobora gutanga icyumviro canke nkabikurikirana kubera byaduhuza n'abagenzi twaherukana kera no kugene tubandanya dukurikira iterambere ry'igihugu cacu no kugene tugira ati abana bacu bamenye iyo tuvuka hanyuma tumenye n'amatala umwe wese ashobora guterera igihugu cacu nibajije yuko ari byiza yuko twebwe twaje ino twogira twavugana n'abandi jewe rero najino amashuri ndayiga mpejeje hanyuma nkora mu bintu muri departema iraba abana n'imiryango eko jewe nkakora osi mu bintu vya sante mentale
sante mentale ni ukuvuga ubuzima bw'imibereho ya misi yose ubuzima bw'umushahe ubuzima
nkajya tugize ikibazo ubwene dushobora kukiyengayenga kugira ntitugwirire ngo tugwe mu rudubi ngo twabuze ntitugwe mu rudubi kurondera ubwene ukwifatamo neza kugira bihere neza ingorane wayironse ingorane turazaramana mugabo ni byiza yuko urondera ubufasha kugira ushobore kuzamuka
ego ndazi twari turi kumwe mu kiganiro nk'uwari yakiyoboye urashikiriza byinshi by'ibijyanye n'ibyo ukora mu gufasha abakenyezi mu kwiyumvira ubuzima bwabo kugabanya stress ibijyanye n'amagara y'abantu uraza kutubwira byinshi kuri byo washikirije kumbure n'ibindi byinshi ushobora kuba warakuye mu byo abandi baba barashikirije uwo munsi ariko imbere yaho igikorwa nk'iki kitari bwabe mbere cyahuje abarundi kazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu wari usanzwe uja mu Burundi uganira n'abarundi kazi wari usanzwe uronka ku karyo ko guhura n'abarundi kazi kugira ngo mwungurane ibyumviro
mwe ngiye i Burundi cyane cyane tuba dukumburanye twayaganye ne iby'iterambere ry'igihugu umugambi karaba tugenda dushaka kumenya amakuru ukugena ibintu byifashe mugabo n'ukuri kw'imana nabanda kubesha twari bwagere aho tugira icyumviro gikuru nk'iki hamwe tugira kireka duhuza abantu benshi hamwe biratandukanye no kugenda uganira n'umugenzi umwe umwe n'iki kugira ngo umenye uko ibintu byifashe iwanyu ibi byabaye kuri nivo nasiyonali nivo interinasiyonali ni bikuru cyane rwose n'ukuri
urakoze cyane mpindukire kuri Benita Nize Benita wowe nk'umwigeme aba mu Burundi kumbure ashobora kuba akurikiranira ibintu rimwe na rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo wabonye muri conference abo wabonye abigeme cyangwa abakenyezi wabonye byakunguki iki kugira ngo ubone ubuzima bwabo abari hanze icyo cyumviro kugira ngo abari hanze n'abari mu gihugu bahure wakibonye gute wacakiriye gute
icyambere mbanje gushimira abantu batwumviriye gukoranya abafasoni basanzwe bari no mu Burundi n'abari mu makungu kubera bigisha cyane kubona imibereho y'abandi bamwe indi mibereho twe dusanzwe tubayemo biratanga ingufu zo kubandanya ifi nayigi ahanini icyo nabonye byanyongereje ingufu zo kubandanya urugendo zo kwiyumvira zo kubona kure narayigiye ndi kuvuga ndazi abagiye baravuga nka Dr Ndura yarafashije cyane amahitako yagiye aracamo y'ubuzima kandi agashyika kuco ashaka gushika iryo determination yarafise afite cyaramaye icyizere ko na njyewe nzoshika kure nkashobora gushyira ku ndoto zanjye nkashobora guhayariza
abayobozi
nibaza ko kuko icyo cyumviro cyari cyiza twarahiga ibintu byinshi guhaguruka tugakora mu buryo bw'umwuzu kandi atabwoba dufise tukerekeka kandi n'abandi ko dushoboye c'est vrai turashoboye
ego urakoze cyane hama nawe madame Flora Wineza bamboneyeho wavuze ko wakuriye mu Rwanda uja muri Congo hamuhavuza muri Amerika akaryo kuguhura n'abarundi kazi cyane cyane mu Burundi urakaronka kugira ngo wumve ivyumviro vyabo icyo biyumvira icyo bagona warusanzwe no ku karyo cyangwa umaze kuja mu Burundi ngo uganire na
nakoze cyane Oriane jewe nk'umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa kuri rujya rubuga twaronse kuri kajya kajya twaronse ko kubona abakenyezi benshi n'abigeme benshi bamaze gukora ibintu bihambaye ibyo numvise kuri urwo rujya rubuga byaranyoheye rwose kubona ko muri kazoza abana banje barafite nkuko babyita abaromaro bazorariraho hanyuma nabo bakagira icyo bakoze so hanyuma kuko noba mfite abo tuvugana nkuko nabikubariye sindajya mu Burundi mugabo turashobora kuvugana na bamwe bamwe muri kuri internet materefone kuri WhatsApp ya kagenda nkurikirana bimwe bimwe hanyuma ngaha anye ndatute mwese of course Oriane nama ndagukurikira kuri Voice of America hanyuma na muramukazi wanje Claudine so ndagenda ndaraba hanyuma kakuramo inspiration muri mwebwe hanyuma nkanka kuri jewe yumva ko sindi jenyine icyo nzogomba gukora ndafise abazompa impanuro nindazikenera bazonyereka inzira so ya na mafite ndafite abantu hirya no hino kujoko na mani yumva ko ntari cyenyu ne mu bakenyezi ntazo bandi cyenyu n'umugeni zobira icyo ngomba kwishika gukora ngiri cyo mishitako yeah
urakoze cyane ndakugaruka ko mukanye nawe utubwire bamwe mu bakenyezi ibyo bashikirije washimye wakunze wigiyeho mpindukire gato kuri madame Godance Ndikumana we yashoboye kuba bamwe mu bashikirije ijambo bamwe mu bateye intege abandi madame Ndikumana wo tubwira cyane cyane utari bahari ibyo washikirije ibyo wahanuye mu byo washikirije umunsi wa gatanu uheze muri maki nabo nyine babyumve bashobore gufashwa kumbure abatashoboye kubashika
ibyo nashikirije umva teme ya conference yari education na santé ya bien-être cyo rero nashimikiye kuri bien-être y'umuntu y'aba person igikuru ni uko nibaza ko amagara y'umuntu amera neza ari uko umuntu amariwe neza mu mubiri akamererwa neza no mu mutima ikintu kidufasha kugira ngo tube tumerewe neza mu mutima ku mubiri biroroshe kuboneka mugabo ku mutima ntibyoroshe kenshi tutabisohoye nta n'ubumenya ikituraje ishinga kenshi uzawumva ati abantu bagize isanganya bariko baratwara imodoka azawumva abantu bakubitanye abantu bagize ntibagize ibibazo nyine bikomeye mugabo kubera mu mutwe bari baremeye naratanze ikiganiro ndababwira upfugene bitanyoroheye njino kubera nasanze ubuzima butandukanye rwose nibagiye kubabwira ko mba muri Amerika ino muri Massachusetts i Burundi twari dufise abakozi twari dufise abashoferi twari dufise abayaya twajya ku kazi tugataha ino ubikora byose wenyine wubakanye n'uwundi murashobora kuba mubisangira mugabo kenshi kubera twese kuba twaratuye hariya iwacu natwe tukaba twabigenza ukundi aha bamwe barabyakira yuko mubisangira mu nzu umugabo n'umugore bakafashanya ibikorwa byo mu rugo bakongera bakajya no ku kazi bose nje narababwiye yuko byaranyoroshye mugabo byanyoroheye kubera nagiye nditura abandi ndiyugurura ndavuga ati ibisuno bikomeza mu mutwe jenyine ntegerezwa kurondera ababifashamo norohekwe mu mutwe norohekwe kwiyumva neza hanyuma nicandagira n'amaprinsipi menshi yo kugira ubuzima bwanjye ndabushire ku murongo amaprinsipi rero menshi yari kugira ati ntegerezwa kurya neza ntegerezwa kwama ndi en contact n'abandi kugira nje muri isoroma kandi ntegerezwa kuraba nuko abana bameze neza ndabiyegereza ndabizi imico y'iwacu kandi nzi neza yuko bari ngaha anya atabarundi bariko barahura kuva ku wa mbere gushyika ku wa mungu hanyuma ndababwira yuko yamfashije rwose nje nkabona arinyorohera ndashika mu nkuzeye mu bigero nari narondeye gushikamo amashuri ndayiga ndayamara ndiko ndanigana n'abana bato kugena bajyana muri daycare nta modoka nari mfise mugabo narashobora kubajyana muri daycare hanyuma nkagaruka nkiga hanyuma nkeneye mugenzi yuko amfasha mu kubatura ku ishuri nkamurondera nkajyana hanyuma narashikirije icyiyumviro yuko twenge dukwiye kunozeye kuza turabyiyumvira turabye uko iwacu abakenyezi bagira ibibazo niko batureze benshi ntitubivuga mugabo icyo tuzi turazi yuko umupfasoni ashobora gukubita hanyuma akavuga ati niko zubakwa no kubakira kwibanga ego nibyo nitwo tubakira kwibanga mugabo byagenze nabi cyane ni byiza kwigurura ukabitura mugenzi hawe cyane ukabitura uwo gufasha kugira ati no mu nyuma hageze kukubita wongere uwo bigenze ukundi ntiwohora cyane wovuga ati yeme ndapfuye ukabishikiriza abantu ni mu kugira mu nyuma ubundi nawe yigarura nicyo gituma nabwiye ati ino amategeko arakora yabyo amategeko arubahiriza umukenyezi arubahiriza umupfasoni nicyo gituma ino nabonye babaha ijambo kurusha iwacu ariko baratsika kugira bibuke ko umukenyezi nawe ashobora kubuzeye gutanga ikiyago kandi akacumviriza kandi bakabikurikiza ibindi nabyo bifasha nabonye ari leadership abagore bariko baratera imbere bariko baraza mu bigero byose ari bya leta cyane no mu byo kwigenga abadamu ubu baratanga icyumviro barabashyikiriza ijambo ibyiyumviro byabo bigasohoka urumva twebwe rero uko abadamu binjira muri leadership bidafasha rero yuko umugore aba turonka inyigisho zikwiye kugira twiyugurure kugira ibyiyumviro byacu nabyo bisohoke bishobore gufasha mu ntererano iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umukenyezi byari bihambaye cyane rero niyo nibyo nashaka kuvuze gushikiriza hari ikintu nabonye ino twebwe dukwiye kwijukira iwacu ikintu cyitwa volontaria tugiye turafashanya nibaza yuko bizoduteza imbere rwose kuko ibintu ikintu cyose dukora turindiriye yuko duhembwa nibaza yuko bitazoroha kuko ubuzi ni buke
ni ukuvuga volontari abatabitegera
ibikorwa byinshi bikorwa nuko n'abantu bataba bariko barahembwa mugabo bafise ishaka yuko abantu batera imbere
wari uvuze volontaria nari kongerageza gusigura mvuga nti n'ibikorwa abantu bakora bitanze kugira ngo igikorwa runaka gikogwe ariko batarinze guhembwa bakagikora ikiringo runaka bakagerageza gutanga wavuze ibintu bikomeye cyane byerekeye ukwiyugurura nk'abakenyezi ndazi benshi baravuze yuko bashimye uko kuntu waseruye icyumviro cy'uko umukenyezi wese agomba kwiyugurura kugira ngo ibintu byose bigende neza mu buzima bwiwe mu rugo rwiwe mu muryango wiwe ni ikintu benshi bashe gukuraho inyigisho zidasanzwe turaza kugaruka ko kuri ibyo byinshi byerekeye uko kwiyugurura n'ibyo abakenyezi nabo nyine bakora kugira ngo baruranigwe none mu byo bamwe mu bakenyezi bari mu Burundi bashikirije cyangwa mu bo wabonye hari ikintu coba caragushitse ko mu kiganiro cyabaye cyane cyane ku bari ku ruhande rw'i Burundi
je narashimye cyane rwose wa umushingamateka yashikirije ibintu bya education yaratomoye ingorane aho ziri aratomora uko ibintu bitegereza kugenda aratomora neza yuko tugiye hamwe tukabikora byo teza imbere cyane abakenyezi cyane cyane urwaruka rw'abakobwa bari kubarakura atubwiye ingorane zihari mu mashuri atubwira ingorane imigambi mishyashya bashobora kuvuze yo gushyira imbere yaratuyoboye numvise vrema twebwe ariko dufise amaboko dufise ibyiyumviro dufise n'uburyo tubishyize hamwe no kuri kw'imana je nabonye yuko twoterera igihugu cyacu bigakomera kandi abakenyezi n'abakobwa bari barakura bakagira icyo bahakuye n'icyo bahungukiye. Hanyuma ikindi nuko nabonye amatara dufise kema tubimenye ari uko tuyerekanye umukwe w'isoni arazikana nje nibaza yuko tububahuye tukashikira benshi nibaza ko ibyiyumviro mbere byorusha kuko hariho benshi batari kubarumviriza hariho benshi tudashikira nibaza yuko tuza turabarondera bakabashikira ibyiyumviro bakabumviriza n'imfashanyo bakazitanga. Ikindi nacyo ni uko abajeune bakeneye kuza nk'ubu ariko ndasonda ndondera ntuze feedback bambwira ati abajeune turakeneye amajwi yabo menshi turakeneye kubumviriza ifoko tubarondera hagire ikintu kiza kiratuma abajeune barondera ukugenda batanga ibyiyumviro byabo kugira ati nyine ibyiyumviro bize biragwira. Hanyuma inzeye amateme twari twatoye byari bijyanye rwose kuko ni ubwa mbere twari tugize iyi nama urabona kwiga abadamu batakwiye kwiga muri iyi myaka ya nyuma nta myaka myinshi cyane abadamu bari bajya mu mashuri ndabona byaranegereje cyane kubona icyo ari cyo duhereye kugira ati twige ubumenyi ni cyo tunga ubumenyi ni cyo tunga yarafashe icyo cyane rwose kuko narumva umwe wese ashikiriza akavuga ati ngeze ngaha yitse biki ukumva yuko bariko abana barigene benshi bose bariko baratera imbere kandi ubu tubasanga mu masekiteur menshi
ibyo nka Benita nawe nyine nk'uko bivuze ni umwigeme ari mu ishuri ariko ariga. Benita, none wewe ibyo wifuza kuzokwiga kumbure abari bahari bashikirije imigambi yabo ibikorwa byabo business zabo barabigeme benshi batari bake ntibari benshi mwa bandi batari bake wewe wifuza kwiga iki uba wahakuye iki mu byo waba barashikirije abigeme bagenzawe?
Yuko ni ishuri ariko mumbajije bisaka sivile madame Gotance yeje kuvuga kuko ushikwaho ukuntu dushobora kuzatura turashikiriza ibyiyumviro byacu mukabyumva ukabibona amaprojet yacu dufite tukayabereka kuko tarabye ahanini usanga tutayimerereye ikindi giteka tubura n'ukwaruka rwinshi bivanye n'aho umuntu akuja ugasanga turaganira cyane turafite ibyiyumviro kandi tubona yuko byo dufasha ugasanga turi n'abigeme hari ibyo tumaze no gushyira mu ngiro mugabo ugasanga hari ibyo dufise tudashobora kuronka aho tubishikiriza. Nasanze ino mu Burundi kugira uri umwigeme kugira ngo ushobore kuronka ahantu ushikiriza ibyiyumviro bisaba ko ni nka kompetisiyo uba wagiyemo irushanwa rigutuma umenyekana utazwi biragoye ko ushikiriza icyumviro cyawe. Icyo kinavuze cye kiranyoheye kubera ari abantu benshi nziba bigeme ufite icyumviro cyiza cyane nacyo we ndimo kandi umuntu agerageze kubishyira hamwe turabona yuko arishwo byofasha twibwe ugwaruka kandi bigafasha n'igihugu cacu. Rero ikibazo arimo yagije kumbaza nuko murambaza icyo ni ukwiga apoyitapfutswe kujya munsi kikinyumva nobandanya ni ibintu bijyanye n'abantu kuponyoriya mugabo nka byapika kubyo nige la technologie de l'information et de la communication.
Kwitegura kwiga uburyo wotangura igikorwa cyawe business yawe ariko ubanze kuyiga neza kuko n'ubuhinga bwa none busaba bumenyi bwinshi busaba uburyo bwinshi urashaka kubanza kunonosora uwo mwuga wawe mbere yuko uja kugira business yawe
Ego
byo bari mu bijanye guhanahana makuru byo ari bijanye nibihe neza na neza wumva n'ibyumviro bikwiye kuganirwa ko muri iki gihe hariyo technology hose ngaho mu gihugu hagati naho nyine bakwiye kubigira ibintu bisanzwe kuko nibwo buzima tugezemo ariko ngarutse ku majambo yavuzwe ku munsi wa gatanu akumure ku bigeme bashikirije bimwe mu ntambanyi baciyemo mu ma business yabo hari utuntu wumvise twagufashije mu buryo wotangura business yawe canke inzitizi wumvise shobora kwanza gutera amakenga bimwe mu byo bavuze bagiye baracamwo wumvise kumbure wogerageza kwirinda canke kugira ukundi mu byo baciye mu byo bari nk'ibintu
isi bara kuze yuko imamba bahura bashobora gushika mu buzi bakababwira yuko bakabashyira hasi nico nuvuga mu gifaransa bakabasuzitima yuko badashoboye uri nk'umwike mugasanga utwara abantu bagabo barakwita nyine ko atadushoboye ikintu yaciye ndakubura ni uko ba bishyiramo ingufu ukaba forte mu byo uri kurakora ukabereka ko kugushoboye imbere ugakora ibyo bibaza kutokora ukagira uko ushoboye kose kugira ntukihaze aho kugume ugira ingufu nyinshi kugira ngo ugume ubereka yuko ushoboye cyane birangura kuvuga mu kirundi
nta kibazo urakoze cyane rwose birumvikana ariko birumvikana ngaruke rero ngaha muri Amerika kuri Madame Flora nawe tubwire mu bashyikirije amadamu
imbere yo kujyayo imbere yo kujyayo ndashobora kumbwira ko akantu
ego
ya murambabarira hari akantu nyine kagize madamu mama buntu madama perezida Nkurunziza yatubwiye neza ukugene icyumviro cyamujemo cyo gufasha impfubyi araduha detaye ya proje yiwe ukugene yatanguye n'ukugene azarongereza ko kimwe kimwe azarongereza ko kimwe kimwe azarongereza ko kimwe kimwe je narabishimye cyane rwose uwo ntubyeye uburyo bushobokeye akagerageza vrema kugira kandi yabivuga umengo proje iri ruguru iyo sinzi ko ariyo yapfukiye kibura aho yoba yaratoye iyo programme ntiri Bujumbura nibyo numvise sinzi yuko noba nari ihenze numvise ari ibintu bifasha rwose biratanga akazi kandi bifata bifasha population ikenewe gufasha cyane mugabo kandi iza irungura ibyiyumviro abonye yuko yatanguranye n'ikintu kimwe hanyuma aragira bibiri nyuma aragira bitatu amaze kutubwira ngira ngo yarashyitse kubishika indwi umunani aho hose mu byo yatubwira ni ibintu bitanga akazi ni ibintu bitanga ibyiyumviro ni ibintu byerekeye abakenyezi navuze ati mu mantubyeye mu bana bari kubariga ubu bajye bararaba ayo ma initiative lokali apana ibintu byarindi byose dushyira i Bujumbura tujye turaraba ama initiative lokali aza arashyikira abakenyezi bari mu misozi hanyuma aha habaye initiative muri iyi province aha hakaba iyindi initiative ku yindi province tuzosanga twateye imbere no kuri abakenyezi benshi bashoboye kumvirizwa kandi bashoboye gufasha
urakoze cyane nawe Madame Flora ibyo waba warahize kumbure ku bakenyezi bari mu mahanga cyangwa abakenyezi bari mu Burundi hari icyo waba warashimye mu byo bigishije mu byo bashikirije tuganirize mu byo wewe wakiriye washimye cyane
murakoze Loriane jyewe icyo nashimye ubwa mbere na mbere ni ukungene abakenyezi cyane cyane abigeme bariko barajya mu myuga itandukanye kenshi usanga ijyamo abashinganahe abasore abagabo murakoze nk'umwuga wo gucapa nk'umwuga wo kumenajinga abantu zenye abamizisiye nkibyo onye kweri je navuze ati abantu zenye abakenyezi bariko baraduga mu gihugu cyacu ntibakiri bamwe bo kuguma ku ntozenye ku isuka canke utegereza kuja gusenya utegereza kurondera ibyo kurya utegereza kwama uri mu byo mu rugo gusa nawe kuja mu ishuri ugashobora kuja mu mwuga kwibaza ko watekereza kuba urimo abagabo gusa ndi byarangiye kose harima kindi cyanjyoheye n'ukungene umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu yashyikirije rya proje iwe yo gufasha impfubyi njyewe byarangiye kose nk'uko nakuze ntabwo twakuriye mu bukereta navuga ko twari unfortunate kugira kuronka imfashanyo hirya no hino nko mu nkambi abana bataronka ibyo imfashanyo y'ibyo y'amakaye iki utwo kurya ibintu nk'ibyo onye nko kubona nk'umubyeyi nk'uburyo yari afashe agashinga kiriya kintu cyo gufasha imfubyi batagira icyepfo n'icya ruguru bakazashobora kujya mu mashuri cyangwa bakazashobora kuronka aho baryama byarangiye rwose ari cyo gituma kuri njyewe impuzenye icyiyumviro cyanjye kiracyari mu mutwe mwabo ndifuza cyane kuzogishikana wa umunsi umwe si gufasha impfubyi nk'uko nguko mwabo ngaha ndariye ku mukobwa wanjye mutoyi so njyewe icyo mfite ku mutima ni umukobwa wanjye ariko aribagira impuzenye ariko aribagira ikirundi umukuru wiwe aragerageza mugabo so nari niyumviye nti rero ko mbona bimeze ko ndazi ko ababyeyi benshi bagorwa n'icyo kintu ugasanga abana bacu bamaze kwibagira ururimi mbwira umukobwa wanjye mukuru ati none niwagenda kuramutsa sogokuru wawe katavuga ikirundi kamana uzogera gute uzomuganiriza katavuga icyongereza uzomuganiriza mu ruhe rurimi mu gihe utagomba gushyiraho akaryo kawe ngo uvuge ikirundi rero njyewe nariko ndiyumvira ikindi namaze kugishikiriza umugabo wanjye kugira ngo turabe ko twogishikana ahantu hanaka ahubwo njye ndiko ndifuza kugira ngo kirabe kungene no gufata abana no kureya ikintu ntagishyira nk'aho afata abana tukaganira tugatangura kuganira kandi abaganiriza mu kirundi tumira nk'abana bafite ubugenegene kanaka bakaganirira abo abandi bana kugenda kugira ngo ashobora kwesipayaringa abandi babyeyi bakagerageza kuganira n'abana babo mu kirundi kubera ko kenshi ngo hari abo numvise bavuga ati icyo kirundi none tukijyana he no ikirundi ni umuco wacu ni mu gihe tutaye akazuba katubanye kubera ko kenshi urabona ngahanye muri iki gihugu cyane cyane abantu bose bari mu bihugu byo hanze benshi barahaje abana babo kuvuga ururimi bavuka mubwabo kenshi kinabonye cyane abarundi ngahanye kenshi barabyinyora bakavuga ati icyo kirundi se mugabo kweri ibyo muri njyewe ndibaza ko hamwe noshobora kugishyira hajya anye ashobora gufasha abana batanu batandatu bagashobora kuza baravugana n'ababyeyi babo mu rurimi rwabo cyangwa hamwe bazokwifuza kujya mu gihugu cyabo cy'amavukiro bagashobora kuganira n'abantu basanze ntibikumire ntibashobore kwikumira kubera ko babuze ukungene bintaringa n'abandi bahasanze so iyo onye kweri ni icyumviro cyanjye ngifuza kuzogishyira mu ngiro bivuye kuri ibi byabaye kuri icyakoraniro nabonye ko mu gihe ushyize hakawe ukiyugurura umugani wa Christine nk'uko Godance nk'uko yabivuze kuvuga birashoboka mu gihe urondeye imfashanyo ku bagenzi ku bantu benshi babona bari ko baratera imbere kubaza birafasha so yagace nicyo nahakuye hanyuma ndifuza ko bizomfasha muri kazoza.
Murakoze cyane. Ko tujya gusozera ngaruke ku coba kitagenze neza mu ikoraniro ryabaye, ico wohindura canke ico wokongera ko kumbure mu mwaka uza nibabandanya bagitegura gikorwa nka kiriya, ico kwibuza kubonamwo kurusha canke ico wokosora. Ntereye kuri wewe Benita Nise, utubwira muri make uko ubibona.
Nini cyagenze neza uretse timing ko byakuranyika tuwongera bwaruwinga tisumva hama ikintu mbona ko bokongera ko nuko botumira gwaruka rwinshi bakaruha ijambo nabo bakavuga nibaza yuko navyonye vyofasha gusumba.
Murakoze cyane. Namwe madame Godance Ndikumana, akantu ubona wokongeramwo canke wobakebura canke wifuza ko usubira kubona mu mwaka uza ko barakaje?
Je narashimye kutubonanya, hariho abantu benshi batariga batari bagize iminsi babonana nibaza yuko baryohewe cyane. Ica kabiri ni uko amatara dufise ari menshi, nibaza yuko abatashoboye kuba barashoboye kuraba. Sinzi yuko byashyizwe kuri Facebook cyangwa YouTube kugira abantu batabikurikiranye bazoshobore kubona ibyiza nyine tutari tuzi, hanyuma bace baboneraho no kugene bazoparticipa mu bizokurikira. Hanyuma ikindi nacyo ni hariho urabona presentation zaba mu ndimi dushatse mugabo twari twashinikiye ku Kirundi. Nararyohewe rwose kubona Ikirundi tacibagiye nk'uko madame ahejeje kuvuga. Ni byiza yuko tugira amapresentation yacu mu Kirundi, mugabo abadashoboye kumva Ikirundi tukarondera uburyo bwo kubasigurira translation ikaba disponible. Kuko ubu nibaza ubunye ko bigaragaye nyine ko ari ikintu cy'iterambere gikenewe, nibaza ko tuzobibandanya kandi nibaza yuko tuzoshikirwa n'abantu benshi cyane cyane n'impozamakungu bashobora kuba batavuga ururimi rwacu. Turashobora kuvuga ati ego turiko twabyoruganije mu Kirundi mugabo cyangwa mu Gifaransa mugabo tukagira translation mu ndimi zikomakomeye tuba tuzi yuko audience yacu irimo. Hanyuma ndashigikiye nk'uko nabivuze kare icyumviro yuko twokumva amajwi cyane y'abakiri bato, ibyiyumviro bafise bisa n'uko ari byinshi kandi n'ingufu zirimo ari nyinshi. Hanyuma na tekinoloji barayizi, niyo monde turiko turakurikira. Mugabo si kuvuga yuko abandi badukuriye nabo boreka kupresenta amanteye ama experience yabo kugira ndigute imico y'igihugu, kugira ntiduce twangara ibyo hanze biraryoshe ko dukurikira cyane cyane ibyo twiga mu mahanga cyangwa ibyo twiga henshi. Mugabo ni byiza yuko tubandanya osi dukurikiza n'imico yacu ya kavukire. Ikindi nacyo ni uko hari ibi nko gusaba abandi banyeshuri cyangwa abandi bagira neza abandi bashaka kutwumviriza tuza turahanahana ibyumviro kugira ngo tuza turashikira benshi tutamaze kumva. Narabonye twenshi twavuze tuta mu bihugu byinshi nibaza yuko kubandanya umwe akaza abwira mugenzi we umwe akabwira mugenzi we akagirana hanyuma ikindi nacyo narashimye ukugene technology yagenze neza iwacu nukubashimira cyane rwose hanyuma natwaga mu cyangwa twiga mu twiza technologies sinewa ta kugira cyane cyora kwa twa kana bakoye kenshi ubu mu bitegoro mwagize dushobora kuba twari petetse kubafasha mugabo kubera tutazi na technology ikatugora hanyuma nkaba ndabashimira abaiciyumviro kugira ngo mudutese imbere hanyuma mwibuke abakenyezi ko ari bo bagezwe ko ubu ibiciyumviro byabo bije imbere hariho icyumviro kimwe nibaza yuko tukiganira hagati keza abakenyezi canke hanuza n'abandi hariho aba entrepreneur mu kiyago narumvise haza ibyumviro ti no kwangaja umugabo ti noba nabuze umugore sinzi yuko ari byo tuzashigikira byose gusa kuko isoko twerekana leadership ya bose isoko twerekana leadership aho tugiye nk'ubu ikeye entreprise ikakura ikaba nini ntiyoba entreprise y'abagore gusa yoba byiza twize gukorana n'abandi twiza yuko niko tuzotwara igihugu niko bashobora kuguha igihugu ukagitwara nitwoshwarira abagore gusa ahubwo niko mukwesa umuntu wese w'umukenyezi afise ijambo ntari cyane aronke aharishikiriza mugabo dukeneye gukumira umugabo nk'uko badukumiriye ni ukubaruta
urakoze cyane hama nawe Flora Madame Flora wineza bamboneyeho icyo wakunze ushaka kusubira kubona mu mwaka uzaca nk'icyo waneguye muri make cyo bokongera ko canke bagakosora cyo barikiye
mama yakoze cyane oya so de kantangure cyime mvuge nti mwarakoze kuba mwariyumviriye ikiganiro navuga ko caje hageze abakenyezi benshi bari babikeneye ba kugira baronke bagire urujya rwuga rwo gushyikiriza ibyumviro byabo no gushyikiriza ubugenegene bwabo byaje hageze hanyuma icyo novuga nokwifuza ko mwokongeraho muri kazoza ni nkogu abantu barashyikirije abaprezanta baraprezanse twarabumvirije mugabo ntabwo ntabwo twamenyanye tubwiye ko twinteragitinze hagati yacu twebwe twarumviriza gusa abaprezanta mugabo nta interactions zari zirimo rero novuga ati nko muri kazoza k'ikindi kiganiro ko mwokwigira imigwi mukafata abantu baba baje mukabagabura mu migwi hagati na hagati mpaka zabaraganira nk'uko babyita mu cyongereza the breakout sessions bakidondora bakaganira kugira bakreye network ya relationship baze baravugana bagire amakontakt abantu bamenye bamenyane icyo niyumvira ko muri kazoza mugerageza mugashyiramo kugira abantu bagerageze kumenyana nk'uko byabaye muri iyi session ya heza
urakoze cyane nk'umuntu yari yayoboye ibiganiro ndaza kubishyikiriza abateguye neza na neza cyane ibikoraniro bashoboye gushyira mu ngiro ibyo mubabwiye ibyo mubashikirije kugira ngo mu mwaka uzakumbure ibintu bizogende neza kurusha kuko numva ahanini mwarashimye ahanini mwarize mwarafashije n'abandi ndabashimiye mwese rero mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka murakoze mugire umunsi mwiza.